Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe sangwe kaze makuru yacu kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka wa 2022 nayo akabagizwe n'ingingo ngurunguru zikurikira. Barasaba ubutungane abo nabo bona bari mu muryango w'umwigeme yasirashijwe ku nguvu mu kwezi kwa 11 wamushurashuje akaba yaramaze kurekurwa n'igipolisi. Ntibabona uko bazohimbaza iminsi mikuru ya Noel n'isoze kwa ry'umwaka mushasha. Abo ni impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu mu gihugu cya Tanzania, basaba ishyirahamwe HACR kubafasha bakaronka icyo guha abana muri ino minsi mikuru twabateguriye muri ano makuru. Ikibuga cy'umupira mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura chatangujwe kubakwa n'amafaranga angana umuriyaridi, amafaranga akaba yatswe abantu bari barayanyuruje leta. Navyo nyene twabateguriye muri ano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahise mu radio Inzamba agateka kawe. Amafaranga angana n'umuriyaridi niyo yatangujwe umushinga wo kubaka ikibuga cy'umupira mpuzamakungu cyo ku murwa mukuru Burundi Bujumbura, nkuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabimenyesheje kuri uyu wa kane, aho yari yagiye kuraba aho ibikorwa byo kubaka icyo kibuga bigeze. Ngo ayo mafaranga yatwe abantu batatu bari bayanyuruje mu iga ca leta. Evariste Ndayishimiye yabandanije agabisha abo bose bagiruza amatungo ya leta, arongera amenyesha ko amafaranga yagarujwe ariko arakoreshwa mu bikorwa n'inyubako z'iterambere by'igihugu. Dukurikire umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye.
Twaratomboye hari n'inkozi z'ikiriza zaranyonoye mu Burundi, hanyuma turayagarura, none yatubereye umushinge wo gutanga umuri yaridi muramwe twagarura mugambi w'ubu ntitwahejeje. Abazi ko banyonoye tuguma tugaruza, ntitwahejeje kuko nimwumvugwa ruhombo raba izubatswe n'umuri yaridi byari byagiye mu mufuko w'abantu badashikana batanu. Ntabyo tunga nimuri raze mubone icari icyo kwibitunga cy'igihugu, niho muca mubibona uruhombo tugira. Iyi ni inkebutso ntagira abazosubira kubikora kuko barabona ko babahombeje abenegihugu.
Kubwa Frederic bavuga inyumvira ngo biratangaje kumva umukuru w'igihugu avuga ko hari abantu banyuruje itunga cy'igihugu kandi bakayasubiza, ariko ntihagire n'umwe ahanwa hisunzwe amategeko. Frederic bavuga inyumvira rongoye urunani Sephora Arusha amenyesha ko umukuru w'igihugu ashaka kurwanya iturire yobanza akabaza abaterera amafaranga y'umurengera mu mugambwe CNDD-FDD iyo baba bayakuye. Frederic bamvuga inyumvira.
Muvuze muti umukuru w'igihugu arakora ku buryo amafaranga aba yaribwe asubire mu kigega cya leta. Numvise ibyo njambaza ibibazo bine. Ikibazo cya mbere, ayo mahera yari yagiye umwaka uyuhe? Icya kabiri, ayo mahera yangana iki? Icya gatatu, uwari yaribye ninde? Hanyuma icya kane, ni igiki cyemeza ko ayo mafaranga yagarutse yasubiye mu kigega cya leta? Ni ibyo bibazo bine mu bisanzwe jewe nkenera kumenya kugira nemere ko by'ukuri amahera aba yagarutse mu kigega cya leta. Ibyo kandi yabivuze igihe bavuga ko ariko barubaka Stade Intwari. Jewe nanje cambaza ikibazo, narabye intererano ndabona abantu baterera by'ukuri, amashyirahamwe aterera by'ukuri, mugabo jewe nagira nsabe abanyagihugu baze bararaba mwene urwo rutonde. Ni kuki hariho abantu bashobora gutera ibikorwa nk'ibyo igihari abantu bariko baricwa n'inzara mu gihugu badashobora kurara bariye. Niko kimwe mu gihugu haboneka abantu batonze by'umurengera n'abandi bakenye by'umurengera kandi ntihagira kigoro nakamwe kagirwa na leta kugira ngo ubwo busumbasumbane buboneka bugende bugabanuka. Iyo bariko baraterera mwene uko uwasaje igikorwa aranezerwa mugabo no kuraba burya abo baterera mbega ejo ntibashobora kuzikingira bavuge bati ejo ntibazomfata kuko naraterereye. Biboneka hakuma uyu munsi abantu baronka amasoko y'umurengera ikintu cy'ambere bakora gucagenda mu mugambwe CNDD-FDD bagatanga intererano y'umurengera kugira ngo ejo mukura zo muri CNDD-FDD ntazo bakomakome. Erega nibwo bundi buryo bwo kwiba igihugu kandi bakaguma bafukerwa n'abarya nyene bo bavuze kubera ko bavuga bati barafashe umugambwe wacu. Nibaza ko umukuru w'igihugu nafashe kugwanya igiturire burya nahere hariya mu mugambwe zijya ntererano z'abantu bari nkwarangura ibikorwa ku rubuga bakoresha amafaranga ya leta, ayo mahera agenda gute? Burya rero kuza kuyakoresha mwene uko nimwe byo kwiyeza bita mu gifaransa blanchiment d'argent.
Inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya. Hari umuryango wo muri commune Burambi mu ntara Rumonge uriko usaba ubutungane. Uwo muryango uvuga ko umwana wabo yashurashujwe ku nguvu ariko ngo amushurashuje yaciye arekugwa n'igipolisi. Uwo mwana yakorewe ayo mabi ngo ariko arasinzikara. Inkuru ya Bonfils Niyongere.
Umwana w'umwigeme yashurashujwe ku nguvu afite imyaka itarenga itatu, bivugwa ko yashurashujwe n'uwitwa Jean-Claude Niyonganji afite imyaka 15, bikaba byabereye ku mutumba busaga wa komine Burambi mu ntara ya Rumonge. Amakuru ava mu begereye umwana avuga ko ababyeyi b'umwana bashengeje uwikekwa ko yakoze ico caha mu gipolisi mu ntara ya Rumonge, ariko uwo nawe yagirizwa akaba yahavuye arekugwa. Ayo makuru nyene akavuga ko bamwe mu nyamiramabi baba baragize uruhara mu irekugwa ry'uwikekwa. Inyamiramabi ivugwa cyane akaba ari uwitwa Devota Nzoyihera, akavuga ko ari yafunguye uyagirizwa icaha bari bamushikirije ku igenekerezo rya 21 mu nyonyo uyu mwaka, ariko bukeye bwaho agaca amwekura. Amakuru ava aho mu Rumonge avuga kandi ko iyo nyamiramabi yigambye ku bavyeyi b'umwana yahohotewe ko banse kugira icyo bamuhaye, ariko ko bene ukekwa ko icaha bamufumbatishije agashima. Abegereye uwo muryango bavuga ko impapuro zo kwa muganga zerekana neza ko umwana yahohotewe kandi yakorewe ayo mabi, bakavuga kandi ko ari karasinzikara. Ubu wakoze icaha ngo yabaci yahungishirizwa muri komini Nyanzalake y'intara ya Makamba. Kuri uyu wa gatanu Sewico Kibondo ngo yoba yahamagawe muri polisi mu Rumonge yamutera ubwoba ko tubandanya ashira habona ibyerekeye iyo dosiye y'umwana. Mu muryango w'uwo mwana bataka batakambira ubutungane ngo batunganirizwe maze uwikekwa ko icaha akubitwe intahe mu gahanga. Hade Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka inyamiramabi Devota Nzoyihera, avugwa ko yoba yagize uruhara mu irekugwa ry'uwagirizwa icaha ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Bonfils Niyongere mu gusozera ano makuru. Tubabwire ibivugwa mu gisata cy'impunzi iminsi mikuru eraheza umwaka. Ishitse impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Nyarugusu bugarijwe n'ubukene butagira izina. Ubwo bukene bukunyugwa no kubafata nabi mu kubabuza ibikorwa byo kwiyungunganya n'ibyo byotuma batunga imiryango yabo. Izo mpunzi zisaba hase kubafasha n'imiburiburi bakaronka ico baha abana babo nk'uko babona biriko birakogwa mu yindi miryango. N'inkuru ya Karine Dusabe.
Izo mpunzi zivuga ko ibijanye n'iminsi mikuru iheraheza umwaka itabaraba kuko muri iyo kambi harangwa ikigoyi bitewe no kubura ibyo bafungura. Bavuga ko abana babo bazohava bicwa n'inzara kuko haheza amezi abiri bafungura ubugari bw'ibigori butagira imboga. Umviriza imyidogo y'izo mpunzi.
Ni umunsi mukuru wa Noel twebwe ngaha mu ikambi y'Inyarugusu tutabona ko atawuhari. Uretse n'umunsi mukuru wa Noel n'uwambonane ntawuhari kuko amezi abiri araheze dupfukira ifu rigaragara ritagira imboga. Urumva abana bariko baricwa n'inzara bajya ubugariza cyagira imboga
ibindi bavuga mu ngorane ziba hanze ni biharage bidasha bahawe ukudasohoka ikambi hamwe n'ibikorwa byo kwiyungunganya byahagaritswe n'ubu tubumvirize
iminsi mikuru ya Noel nabonane ishyitse turi mu bukene turavye igikintu cyabaye cy'ibiharage cyatumye abana imiryango myinshi hano bikamenya gusubira mu mvune idasanzwe abana kudufirako n'inzara none rero iki kibazo twasabye muri iyi minsi mikuru ya Noel nabonane leta na pamu na umoja wa mataifa na HCR badufashe idufire muri aba bana bacu idufire mu miryango bakora ikibazo cyo kudufasha ikambi ugawe imboga ntizitanzwe kabiri duhawe ubufu n'umunyu n'amavuta iyo ugiye ku bukene nyine tubayeho nabi tudasohoka ikambi makinga yugawe ibintu byose byugawe urumva ko kibazo bidasanzwe
basaba amashyirahamwe abijejwe kubagarukira ko ahandi ho ngo ntibabona uko bagiye kubigenza
twese twagomba dusabe amahera tutaguze ibiharage nibayaduhe tuyagure imboga n'ukuri bazaba bakoze nibaduhe ako kanoti tugure imboga na cyane cyane muri iki gihe cy'iminsi mikuru turabe ko twogejwe tukoze mu bana turasabye mudutabare
ngo menya ko kuva mu ntango z'uno mwaka buca urangira imirima yose yo mu makambi y'impunzi z'abarundi bari mu gihugu cya Tanzania yararanduwe abategetsi b'ico gihugu barorera ibyo bikaba byakurikiranye n'ibomogwa ry'amasoko n'amabutike byabaye mu makambi ya Nduta na Nyarugusu mu mwaka wa 2021
arakoze Karine dusabe n'ingaruka duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye dushimire mwebwe mwese mwari mwahisemo radio inzamba agateka kawe tubaha iyindi sango y'ejo aho bukera na ubutaha.